VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika muri kumenatwe kwinogenekerezo rya gatatu ry'ukwezi kwa kabiri kwa 2017 muri cya 18 Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC muri Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumenaje we Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Urumva nawe ko atamuntu numwe yoshobora kunezegwa abeshi hari n'abagira ingorane bakazogumirira baguma bagwira kubwishi
bamwe mu bigeme.
Uyu numwe mu abo ni bamwe mu bavyeyi bo muri commune Mabanda y'intara ya Makamba bavuga ko ibazo c'abana batarakwiza imyaka 18 babanze imisi bashurashuzwa. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makami mbanze ndabwire muri make ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abahinga mu vya politike bamenyesha ko urufugu munywe politike Etienne Tshisekedi rwashitse mu gitondo co kuri wa gatatu rushobora gutuma ibintu bitabandanya mu nzira vyarimwo. Gerard Prunier mwanditsi akaba n'umuhinga mu vya kahise mu karere k'ibiyaga binini avuga ko Etienne ari umwe politike yanse kwakira ubutegetsi bw'ubushikiranganje ku ntware ya Mobutu abitumwe n'ivyo atemera. Prunier avuga ko yari umuntu w'umwizigi wa kandi adahindagurika. Albert Moleka yahoze ari umurongozi w'abakozi mu biro vya Tshisekedi hamenyesha ko rufugu umunye politike rubaye mu bihe vya politike bitoroshe. Moleka akavuga ko hakiri kure kugira ngo ashikirize uburyo abona ibintu bizobandanya. Umwanditsi Prunier nawe nyene yavuga ko atabona neza uburyo kazoza ku mugambwe UDPC wa rurongowe n'uwo munye politike yitavye Imana kwa gatatu kifashe. Akavuga ko umuhungu wiwe Felix Tshisekedi azogerageza kuwegeranya yamarako bitoroshe. Umunyamabanga mukuru wa ONU yatangaje ko ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo ibintu ntibiyangare muri Sudani y'umanuko. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku cicaro gikuru ca ONU New York aho yaravuye mu nama y'umwe bwa Afrika, Antonio yatangaje ko ONU izogerageza kugira amatati ari mu ico gihugu atorega umuti biciye mu nzira y'amahoro. Antonio yabwiye abamenyesha makuru ko ibiganiro Perezida Salva Kiir wa Sudani y'umanuko aheruka guhamagarira arivyo bizofasha mu gukomeza ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yashizwe ku igikumu mu 2015. Ivyo ngo bikazoherekezwa n'intererano y'amakungu harimo ONU n'ishamwe ry'ubumwe bwa Afrika hamwe n'igisata kijeje urudandaza mu karere IGAD. Guterres yavuze kandi ko mu nama y'ubumwe bwa Afrika yaganiriye na Perezida Kiir aho yamwemereye ko leta yiwe izokorana neza n'inteko za gisirikare zo mu karere hamwe n'abasirikare 4,000 b'Abanyamerika bazoja gufasha mugambi w'amahoro. Mwomenya ko inteko mva makungu zari zitegekanije gushika muri Sudani y'umanuko mu mpera z'ukwezi kwa 9 mwakweze zitarahashika. Mu kwezi guhera umugwi wa ONU watangaje ko ubandanya kuganira na leta kubijanye naho izo nteko zizoshikira ku mugwa mukuru wa Sudani y'umanuka Ijuba. Aha tukibutsa ko intambara zaciye aho muri Sudani y'umanuko mu kwezi kw'indwi mu mwakweze hagati y'abasirikare bayoboka Perezida Kiir n'abayoboka Riek Machar yahora ari umushikiranganji wa mbere zahitanye abantu baharugwa majana harimwo n'abanyagihugu. Muri make kandi biro vy'umukuru w'igihugu ca Amerika vyatangaje ko ari urutonde rw'abantu bategwa n'itegeko ryo kutinjira muri Amerika muri kikino kiringo c'imisi 90 nk'uko ryasohowe na Perezida Donald Trump. Abo nabo ngo nabafashije igisirikare ca Amerika aho kiri mu bihugu indwi vyashizwe ku rutonde rw'ibihugu birimwo iterabwoba. Jeff Davis, umuvugizi mu gisirikare ca Amerika, yatangaje ko iryo tegeko yega bimukira abaturuka mu gihugu ca Iraki yamara ritega abaturuka mu bindi bihugu vyashizwe ku rutonde rwo kutinjira muri Amerika. Iryo tegeko ribuza kandi impunzi zituruka muri Siriya gusubira kwinjira muri Amerika mu kiringo kitazwi ingene kingana. Ubutegetsi bwa Amerika bumenyesha ko mu biteye amakenga harimwo abadereva b'indege baturuka muri Iraki basaba kuza kunonosora ubwo buhinga muri Amerika. Davis avuga ko abo badereva binjira muri Amerika bakoresheje impapuro z'ingenzi ataho zihuriye n'ibijanye no gutwara indege. Ivyigwa vyakozwe byerekana ko itegeko rishasha ribuza abanyagihugu baturuka mu bihugu indwi bigwiremwe abayisilamu byashize ku rutonde rwo kwinjira muri Amerika mu kiringo kutinjira muri Amerika mu kiringo cy'imisi 90 abatari bake abanyagihugu ba Amerika barishigikiye bakavuga ko rijanye n'ibyo Perezida Trump yasezeranye mu gihe cy'imyamamazo. Radiju ya Amerika mutukumivwa kwa FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumviganiyo vyacu muceye ku rugago kuri internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na kuri rugago rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu kiganiro ni wanyu muntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugihere mu rumonge habo nyororo bo kwibohero rikuru ryo muri yo ntara ya rumonge bazindutse muri yegeregere ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Fidelite ishatse miriwe neza Fidelite.
Miriwe neza byaye.
Ivyo vya abanyororo bo muri bohero rikuru rya rumonge vyifashe gute?
Abanyororo batutse baragiragiregere kuri uyu wa gatanu saha 12 z'agatondo no kuvuga bacugururirwa imiryango bakaye kurirwa gutembera kuri kwa mwe mibohero hagati rero hacatangura ibegeregere akaba yavuye ku bukene bw'ifungurwa byibonekeza muri kibohero
ubukene bw'ifungurwa no kuvuga ko baronka duke canke byifashe gute
nkuko makuru yabigira abanyororo abimenyesha twaronse nuko haheze nk'inzi yose abanyororo bafungura nabi nabi kuvuga ko kare barabaronswa ibiharage hamwe n'ifu hari gihe rero kubwa ayo makuru abanyororo barabaronka nk'ibiharage gusa cyangwa ugasanga buke baronse ifu gusa rero kandundura nuko haciye iminsi ibiri ni baronka niko guca rero bagira iyo yegeregere
ubukura no masatri ko turavuga byifashe gute
ego amakuru mfise nuko ubu hatekanye barindiriye kuberako nako yo higire kugira ngo ihagarare nuko umurongo w'igipolisi muntu ya rumonge yahageze maze hari ibiganiro hagati yawe n'abanyororo aho rero yacaye bemera yuko ifungwa zino munsi aza kuzibaronsa akavuga yuko aza kuzikura kuzazigenewe abapolisi kugira ngo uno munsi ashe gufungurirwa iyo ngingo imaze gusohoka rero haciye hatekana
Fidelite harico abajejwe abo banyororo baba ku ntwaro canke muri iryo bohero bashobye kukubwira kukigiye gukogwa canke kucu bari kwarakora
Gushunditse kundarondera urongoye ibohero ryo ngaho mu rumonge tudashaka kumuronka ndetse n'uyo mu komiseri mu ntara rumonge yemeye kubafungura mu saye ndamuronka ndetse ndende na buramatari ntara rumonge abo bose ama telefone yabo aracamwo ariko ntibikunda yuko bitaba
subwa mbere iryo bohero rivugwamo yegeregere ni muri rumonge gusa canke ni muri ako karere hari nahandi
bitse ibice n'ubukene bw'ifungurwa mu mabohero buri ko buribonekeza hamwe hamwe ndetse tukimubona ko igihugu cy'u Burundi nk'iburi naho nyene ubwo bukene buribonekeza ariko abarongo y'intara bavuga ko bagerageza kuyungunganya kugira ngo barabe yuko bozitira amasare nk'inkombe mu kugabura abanyororo
Fidelite ishatse urakoze cyane gose kuri uyu mucu duhaye turaza kongera tuguhamagare handi hato mu biganiro no mu makuru yacu atandukanye kugira ngo ubandanye tugira ivyinshi kuri iyo nkuru Nina bibaciriye ku masonga abana 10 babigeme nibo bashurashuje ku nguvu meza biri yaheze ku mutumba bikobe turi muri zone ya Gatare ya commune Mabanda y'intara ya Makamba abavyeyi babo bana bakaba bavuga ko bababazwa nuko abashurashuza abana babo babandanya bidegemvya nkuko muvyumva muri no nkuru ya Alain Yves Irankunda akoreje ijwi rya Amerika ku mutumba wa bikobe
Abenshi muri abo bana bashurashujwe ku nguvu bafise imyaka iri hagati y'itandatu na 17 ababyeyi babo begeka hanini ico caha ku babanyi babo bakemeza ko ukudahana kuriko kuratuma kinashinga imizi. Leoni niyo nkuru numwe mu bavyeyi bamaze gushurashurizwa abana
kubera uwo mwana yabaramuhendagije ntiyabivuga haize miss uwo muntu yarafunzwe yaramari gihe ariko nagiye mbona garuka cyenda mubonye ntanumva namarasa hagati
ku ruhande rw'abajejwe intwaro naho biruko uko kudahana basigura ko kuva ku bavyeyi bateba gushikana imbere y'ubutungane ababa bashurashurije abana. Joseline Nduwimana umwe mu ndongozi z'umutumba bikobe avuga ati uko kudashengeza abegwa n'ico caha biri n'ico vyica.
Urumva nawe ko atamuntu numwe yoshobora kunezegwa abeshi hari n'abagira ingorane bakazogumirira baguma bagwira kubwishi.
Bamwe mu bigeme bashurashujwe ku nguvu batugira ko bamara ubwoba igihe babonye uwabakoreye ayo mabi atarafatwa ngo ahanwe. Uyu mwigeme ari mu bashurashujwe ku nguvu.
Je ndabona ko ari ingorane ndabona none kubu naho noja mu bandi mbona kumenga sinkiri wa wundi noneho birantera isoni na jewe.
Itegeko ryo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nimero 1-13 ryo kuwa 22 Nyakanga 2016 rijanye no gukinga hamwe no gukingira abashikiwe n'amabi afatiye ku gitsina mu karongo ka 35 k'igice cya 4 bitegekanya guhanisha umunyororo w'imyaka iri hagati ya 15 na 30 washurashuje umwana atararenza imyaka 18 naho biruko imyidogo ni yose kubakoregwa ico caha bemeza ko rimwe na rimwe niyo bitwaye ico gihano kidakurikizwa. Aha mu kigo seruka bakanasaba bashimitse ko uramutse yagigwa n'ico caha yohanishwa n'iryo tegeko uko ryanditswe. Celestine Nahishakiye numuremesha wo mu kigo seruka cishinze gufasha abashikiwe n'amabi yo gufatwa ku nguvu.
Amabi yo gushurashuzwa ku nguvu ntababaza umubiri gwe. Iyo habaye ubutungane kumburu wakoze kibi agahanwa bategekaga kurikizwa birafise ibyo ico bifasha. Numva rero kugo ruhande rw'ubutungane ni kibazo cyo kwiga urya yabikoze na wene ntibabone ati kumbure yarisha amande kumbure yavuna ahubwo na wene yari yigishwe yigishwe ngene ashobora guca agenda akabana n'umwe yakorera icaha.
None mbega abajejwe intwaro muri komine Mabanda biteguye gute guhangana n'ico kibazo? Mustanteri wayo Leticia niyo nkuru aravuga ikigiye gukogwa.
Naho bishika twese tukabona ko ari bisiga bwenge tuguma duhimiriza hama ubufasha gahanwa gahanwa nyene ko nayo ko nabandi bacyo nubafasha ko atima cyacika inkokora cyitse intege barahanwa bikomeye biraza n'icuka kibi cyane kubituza ni iki tura ubu turamaze guhimiriza gose yuko ibyo ndyo koresha abana abahungu bato bato bobireka kugira ngo yongese tuzo burundu.
Amakuru dukura mu kigo seruka cishinze kugwanya amabafatiye ku gitsina yemeza ko ibice bya baba 67% ari vy'abana bari hagati y'imyaka 6-17 bashurashujwe ku nguvu mu mwaka uheze mu gihugu cyose. Kubw'ivyo abakirongoye bagahamagarira abegwa n'ico kibazo ko boja hamwe kugira ngo ico caha kiranduranwe n'imizi. Imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Urakoze Alain Yves Irankunda. Tukiri mu ntara twabwira ko umuntu mbere yo kwitegura neza amatora ya 2020 yo mu 2020 umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana asaba abajejwe intwaro korohereza ibikorwa vy'abarongoye imigambwe muri iyo ntumbero. Edouard Nduwimana asaba kandi abarundi bahunze na cane cane abanyepolitike gutahura uyo muhuza w'abarundi yateye akakamo ejo aho yari mu ntara ya Kirundo ariko araganira n'abarongo yabandi kubijanye n'ubuzima bw'iyo ntara. Umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze ni watubwira byinshi kuri ino nkuru.
Kuganira n'abaserukira abandi ku bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu n'ubw'intara ya Kirundo nico cyashikanye umuhuza w'abarundi muri iyo ntara kuri ubu wa kane. Mu ijambo ryo kumwakira Melchior Nankwahomba uramatari w'intara ya Kirundo yamenyesheje ko intara itekanye ndetse ko n'abantu babanye neza mu budasa bwabo. Ni kuri iryo jambo umuhuza yogeye ko mu gusaba abajejwe intwaro korohereza ibikorwa by'abanyamigambwe hisunzwe amategeko umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana asaba ko bokoroherezwa mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri.
Uramatari yatumye imigambi ibanye neza atangorane aho dusaba yuko cyane cyane muri iyi ntumbero yo guha uburenganzira bene igihugu kwishyira no kwizana abafite imigambi bareke bishyire bizane bakora ibikorwa byabo hanyuma bitegurire ibiringo byimirije kuko murabizi mu 2020 hatora andi matora niyo nzira demokarasi yamaze guhitamo nta yindi nzira amatora azokwamaba kuvuga yuko abajya mu matora cyane cyane na bene igihugu ariko bahimirijwe n'abagiye politiki barongoye imigambi aho dusaba yuko abo bose mubareka bakishyira bakizana ariko cyane cyane hisunzwe amategeko.
Naho ibintu byifashe neza mu ntara ya Kirundo buramatari w'intara yashikirije ko umugambi wo gutahukana impunzi ugifise inzititsi. Merikiro Nankwahomba arongoye intara ya Kirundo.
Umuntu ari muzo kandi zo mu Rwanda ari kuza kwigira mu gihugu cy'amavukiro akabura ukuntaza benshi ngo barabambuye udupapuro bari bafise benshi ntibacaruka n'uwugira ngo abavuye ku icumu. Mudufashe rero mukoresheje kumbure ubushobozi mufise mukoresheje n'abandi musangiye amabanga mu bindi bihugu kugira ngo abene wacu agorewe mu gihugu cyo mu Rwanda n'izo nkambi ubumvango benshi bandira mu bigera batwara amada y'ishushu mudufashe kugira ngo abene wacu bagaruke bashikire mu gihugu cy'amavukiro. Bafatiye ku nzara benshi baratima imitima bene igihugu ngo ntibahunge ngo hagire ibindi.
Akama ko gutahuka katewe abahunze muri rusangi ku buryo budasanzwe karategwa abanyepolitike bagirizwa no kuba aribo nyenda muvano y'indiane za politike zatumye abarundi bahunga.
Aka nakama ushaka gutera abarundi bene wacu bahunze babo mu Kirundo babona mu zindi ntara turifuza yuko butahuka bakaza kwagira umushaka. Turifuza ndetse yuko abanyepolitike bo bari no mu babatumye rimwe n'imwe bahunga turifuza ko bafata iya mbere mu gutahuka. No munsi turashima intambwe ibiganiro ngeze ko mu gihugu hagati hari ibiganiro biriko biraba bifashijwe na Benjamin Mkapa yahoze ari umukuru wa Tanzania. Ibyo biganiro byose biriko biratera intambwe ese ibyo biganiro byose byo dufasha kugira ngo abarundi bahunguke cyane cyane abanyepolitike batahe baze bitegurire ibiringo bya politiki baze bubake imigambi yabo baze bubake imiryango yabo baze bubake igihugu.
Umuhuza w'abarundi yabajijwe n'ico ugwego gwiwe ruriko rurakora kugira uburundi kongere kugira isura nziza mu makungu.
Magunga mutubiye ni barabandi bavuza mwabonanye kuba barabajije ikibazo cyo Burundi canke mutubiye namwe ibyo muri ko murakora kugira ngo abantu bo mu makungu babona igihugu cyacu nabi ko mu byo mukora cyo nyerekirimo guhuza muduhuriza nabo nayo makungu kugira ngo umwizero watakaye ku gihugu cyacu mbere bamwe bagakuramo n'akarenge mu gufasha igihugu cyacu ushobore kugaruka. Hanyuma tubabaze rero mu ngendo mumaze kugira kwabo bantu muba baravuganye muravugana ikibazo cy'u Burundi n'ingene ishusho y'u Burundi ubu bose yabayibona.
Edouard Nduwimana umuhoza w'Abarundi ati u Burundi bufitaniye imigenderanire myiza n'ibihugu byinshi.
Ku by'ukuri u Burundi ntufite imigenderanire n'ibindi bihugu, dufite ibihugu byinshi kandi biba by'ibigenzi. Hanyuma abantu bakunda kuza baragira ngo komunote internationale ngo tutari ingorane. Komunote internationale ni nini cyane. Komunote internationale ntabwo ari u Rwanda rwonyine, ntabwo ari Ububiligi, ntabwo ari Ubuhoya. Komunote internationale twese imigenderanire myiza n'Abatanzania n'Abakenya n'Abaganda. Ngira ngo nyimba abo tuba tuharagahaze uno munsi nibaza ko ari ibihugu bikenya cyane. Aha rero mworema u Burundi utari imigenderanire myiza n'ibindi bihugu muri rusange.
Ikibazo cy'inzara n'uruzuba biguma byisubiriza mu Kirundo cagarutse cyane. Umuhuza w'Abarundi yamenyesheje ko ico kibazo ari kibazo abanyakirundo basangiye n'abandi bantu bo mu bice bitandukanye by'isi. Edouard Nduwimana yavuze ko ico kwiga cyane ari uburyo bwo byifatamwo igihe bishitse. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco ndarurinze. Mukanya rero turaza gutandukira ka kanya tubahuza tukongera tukabatahiriza banyu, ariko imbere yaho tubanze tubutse ko kuri uno wa gatatu ijwi rya Amerika ryarumanije imyaka 75 rimaze ritangaza amakuru. Mutino n'ijwi rya Amerika ryavutse gute inyuma y'amezi yaba babiri Leta Zunze za Amerika zinjiye mu ntambara ya kabiri y'isi yose? Radio muri ko murumva yatanze amakuru y'iminota 15 yavuga gusa ku ntambara yari kwiraba. Amakuru ya mbere y'ijwi rya Amerika yatangaje bwugarije muri studio ntoyo mu gisagara ca New York kwigenekerezo rya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na kabiri hari mu rurimi rw'ikidagi. Intambara ya kabiri y'isi yose iza guhera ijwi rya Amerika ritanga amakuru yaryo mu ndimi mirongo ine. Icicaro gikuru c'ijwi rya Amerika cavuye gishingwa ngaha Washington DC. Turemeshereza ibiganiro igitangura kumvikana. Intonde z'ibiganiro vy'ijwi rya Amerika zari zigizwe n'umuziki, amakuru no guha umwanya abantu bagatanga ivyumviro vyabo. Aho bigeze, ijwi rya Amerika rigeze ku rwego bwo gutangaza amakuru hakoreshejwe imbuga ngurukana bumenyi no gukoresha radio, televiziyo na telefone zigendanwa mu ndimi mirongo ine n'indwi. Amajambo y'uwavuze amakuru ya mbere ijwi rya Amerika, William Harlan Allen, niyo yatanze umurongo w'intumbero ibiganiro vyacu bishingiye ko. Guhera rero mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu, amajambo yiwe yashizwe mu mategeko agenga ijwi rya Amerika atuma radio yanyu ikora ku buryo na ntaryo yamara urubuga rw'amakuru yizewe. Amategeko ijwi rya Amerika rigendera ko kanatsinda aratomora ko amakuru yacu ategerezwa kuba ari ay'ukuri, ataho yegamiye kandi atohojwe neza. Rino sabukuru rero y'imyaka mirongo irindwi n'itanu radio yanyu imaze rizomara ukwezi kose, tugashimira mwebwe mubandanya mudufata mu mugongo. Vy'umwihariko dushimire Jean Marie Niyonkuru yaririmbiye ijwi rya Amerika kano karirimbo tunabatuye.
Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cacu mu guterera igihugu c'u Burundi. Yabaye isubizo cacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cacu tanzi jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika.
Uno umwe rero mu bagize ica avuga kuri ijwi rya Amerika, namwe bwe murashobora kubandanya mugira ivyo muvuga ku biganiro vyacu bitandukanye caba kino kiganiro iwanyu mu ntara, mukatwandikira aka email kuri radio yacu @gmail.com aho mutubwira ico mushaka ko tuzobashikirako, ico mwifuza kuri no radio yanyu ijwi rya Amerika, kugira ngo urutonde rw'ibiganiro vyacu ruze ruhuza n'ivyumviro vyanyu. Dutandukire rero wa mwanya wo kubatahiriza abanyu. Jean de Dieu adze amaze gushika ku murongo. Miriwe Jean de Dieu.
Miriwe.
Ego murakomeye?
Ego twashimuye teka.
Ego muramaja he?
Ndere Bujumbura muri quartier y'Inama muri Rubanda.
Ego. Jean de Dieu umvise ko ijwi ry'Amerika riko rihimbaza isabukuru ryayo rya 70 y'imyaka 75 iheze rihari.
Ego.
Hari icifuzo ari cuvuga kuri kino kiganiro canke ku bindi biganiro urashobora kubivuga imbere kutasha?
Ico no vuga cyo tubanje gushimira iradio ya Amerika.
Ego.
Ibiganiro bihari amakuru no gutubwira telefone nyine. Iyo migambi mwagize murakwiye ko nakandi anya mukagira nkaje
Jean de Dieu ariko muri ko muracikagurika mwari mudusavye ko numva Jean de Dieu tutari ko turumvikana neza mu buhinga bw'ivyuma aracari ku murongo. Jean de Dieu ego mwari muvuze
muri kiganiro muri isanga turakunda kubura imirongo cyane
mu kiganiro muri isanga ni kiganiro rero tugerageza uburyo bwose mugashaka kuronka imirongo ariko ngira ngo turaza kubishikiriza abo vyega barabe ko boshobora kongera kwa yandi matelefone. nuko Jean de Dieu gashaka rero no musigutasha abandi
ndahaye kwanza ati done ari mu Rwanda abanangiye na kopi wanje ari indutsa muri cup abanangiye bisa wanje nebine nahi na homeboy kuri Rwanda
bose ukaba ubifurije iki uno munsi
n'umunsi icyo ndabifurije ndabifurije kwanza umunsi mwiza kuko kandi kugira n'urukundo hamwe nk'abarundi
urakoze cyane gose Jean de Dieu ugira umunsi mwiza nawe
hamwe ugira umunsi mwiza murakoze
ego
yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona
ku murongo wa telefone turi kumwe na Emmanuel ashaka ko tumuhuza na Eric bose bashitse ku murongo Emmanuel mwiriwe ego reka turamutse Eric nawe Eric mwiriwe
mama horo cyane
uri amajega Eric
ndi mu Bubiligi
uri mu Bubiligi Emmanuel nawe uri amajahe
ndi mu Jumbura mu Burundi
ego muyage rero
mahoro bite Emmanuel ni sawa meze neza sasima yandi makuru y'iminsi none nanjye ndaho amakuru ni meza akavura gahije kugwa
urabona ko atari kunyagi
urabona ko kanyagi ndakubwamye
ariko niyo ko kunyagira ko bagize neza izuba naryo nyine ntiri birababaza
ubugene mu Burundi hari ikibazo cy'uruzuba rwawe rwiyo mwene mugabo onisaho
wumva none amashuri gute nturaheze
amashuri turiko twiga nubwo habaye karansi y'abarimu
bizohera beneze nibaza ko biza bicamo ariko bigahera
rero uno munsi ntimwatonze mu ishuri
sisi nyumvuye ariko ndiko ndataha ni wazo kama kanyamza kushika mwira
Eric na mufaniki na Emmanuel
bon mbuze ngo tufaniki biragoye gusigura ariko ni wazo kama umugenzi wa hafi cyane wariganye mu seminari igihe kinini cyane imyaka ibiri ndibaza
seminari yahe ya Buta y'Ubujumbura canke yahe
no y'Ingozi imureke
imureke
ego kuva aho rero dufata kuguma turabagenzi tukorana ibintu bimwe by'imigambi n'ibindi rwara n'icyo duhuriye gushaka
nuko rero muri nk'abavukanye tubaha akaryo habico mubwira ijwi ry'Amerika mu turi mu kwezi duhimbaza imyaka 75 bino byo kubahuza biri muri bishasha twabazaniye kurimba harico mubwira ijwi ry'Amerika musaba ijwi ry'Amerika canke tubifuriza umunsi mwiza
bon ubwanje ikijya Amerika ntacyo narimenyereye cyane ndumenga murakora ibintu bimeze neza cyane ndabifurije kubandana mutera imbere
murakoze
mu yandi ma programa yo guhuza abantu kumbure nayo guhuza sinzi ibihugu n'ibindi byose ama mu bandanye mutera intambwe mu byo mukora
urakoze cyane Eric ugira umusimitsi ego nuko rero nino ngaha duce dusozera kino kiganiro cacu cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur Jo bashikanye amajungaho iwanyu kiganiro iwanyu mu ntara ni kuva kwa mbere gushika kwa gatanu muri kuno kwezi turiko turahimbaza imyaka 75 tuzobashikiriza utuganuke dutandukanye muturungikire utunimero twanyu mucije kuri adresse yacu ya email ariyo radio yacu @gmail.com mugire wa gatano mwiza Diane nahaze tuzosubira ku munsi wa mbere Zumba, uzela, we were a baby, no.
mama obanywe kukabindi ngambye bawajiti ntigwe my darling sendaira shiringi na rangi ya kugaru window lina black money maparanga olinkubye chasinze